Twashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika muri Uganda twumvikanya kuri FM 88.9 ya Voice of Muhabura ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio ya Trovewa akaburungu.com adresse ya Facebook ya True Instagram X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga ikiganiro muri isanga cuno munsi mwagiteguriwe mukaba mugiye gukishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nkuko vyama ni kiganiro kiremesherezwa muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ituka cha politika ni yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi biteye impungenge abatari bake muri mwo harimo Ekleziya Katolika biciye mu itangazo ryasomewe mu misa zitandukanye z'amaparoisse yose yegukira Ekleziya Katolika mu Burundi. Inama y'Episkopi Katolika iheruka gushikiriza ijambo yerekana ingene u Burundi bwifashe mu bisata nkoramutima bitandukanye. Mu vya Episkopi Katolika bashikirije muri iryo tangazo harimo ku Burundi bwoshora kugarukana ituze, kurwanya kudahana, kwihanganiranira mu vya politike, kubahiriza agateka kazi na muntu, gufata mu minwe ikibazo c'ubuzima buzimvye, kunagura igisata c'ubutunzi, amafaranga y'agaciro n'ibindi. Muri sanga no musi rero twatumiye Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya Gitega iri ku murwa mukuru wa politike y'u Burundi, akaba yarigeze no gutwara inama ya Episkopi Katolika muri ico gihugu kigwiriyemwo abakatolika. Musenyeri Ntamwana rero tumwakire, ni inararibonye iraza kutuyagira ku bihe vyamuranze yongera nadufasha no gutahura uko Ekleziya Katolika ibwirije gukorana na leta kuneza ikibano na Benecho tudasize inyuma ico Ekleziya Katolika igona kwibazo bimwe bimwe. Musenyeri Ntamwana kaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kwemera ubutumire bwacu.
Murakoze cyane, turagize bwake, turagize miriwe mwebwe mwese muriko murakurikirana ikino kiganiro. Ndabashimira cyane ko tugisangiye.
Murakoze Musenye. Mukanya narimvuze ko muri inararibonye kandi sinibeshe muri iyo ubu muri mu karuhuko kizabukuru mukabayemo gutega Musenye.
Akaruhuko kizabukuru nyene gatangura gutera ubunebwe, ariko umuntu amazemo amezi 2-4-6 arahava agashikira uburyo bw'uko aba muri ako karuhuko mu kwakira udukorwa tutaremereye mugabo kandi twingira akamaro. Ariko rero jeho ndahiriwe nk'uko bavuga mpiriwe mpishije, nuko kandi mfise umugwi w'abakristu, umugwi w'abakristu nita umuryango wabuzuriza mana. Umuryango wabuzuriza mana nkawushyiramo amashami atatu, amashami agizwe n'abalayike abakristu basanzwe mu ngo zabo, hakabamwo ishami irye babikira, hakabamo n'ishami y'abasaserdoti. Uwo muryango rero ubu urampa utundu twinshi twugukora kandi ndabihimbariwe ariko kandi ntibagiye gutabara n'eklezia uko ndayiragijwe bampamagaye mu butumwa kugutanga gutanga ikonfirmasiyo ndagenda cyanje kuguhagarikira uwundi mugirwa mweranda niko kuko ibyo rero nibyo ubu nkora ngumva umva mpimbawe nako karuhuko kagahiza kakamba karyuko gusenga cyane cyane mugadzamuratwibukabo bose bangiriye neza
mu gusenga muradzamura dushamo mutwibuka muri uwo muryango harimo impfuvyi iyo tuvuze impfuvyi haba harimo izi ntambara haba harimo impfuvyi zitandukanye turaza kubigaruka ko handi hato musenye ariko harya inama y'abepiskopi katolika mu Burundi mwayitwaye imyaka ingahe kuko mwari mutubwira ati umuntu araruhuka barayakoze bitandukanye byinshi rega kuva kuri ya myaka mwinjira muri Eklezia Katolika kugira ngo mutangure ibikorwa bitandukanye mwayimaze mwe imyaka ingahe muyitwara inama y'abepiskopi katolika
ukurongora inama y'abepiskopi nyezina ndabimazemo imyaka 12 kubera ko nyene hari mu bihe bitoroshe hanyuma rero bagenzanje barasaba yuko nomara iyo myaka mu bisanzwe na umara iyo myaka yose twamatumara imyaka 6 ariko nyene mu bihe bitoroshe tubona yuko abepiskopi babona yuko ari byiza kubidahinduka birashoboka nibyo rero byashobokeye nibyo byanze
kubarabizeye
ariko kandi naratwaye n'inama inama ihuza abepiskopi b'akarere ka Congo Repubulika Demokratike ya Congo hamwe n'u Rwanda n'u Burundi iyindi myaka 6 ibyo byose rero bigatuma bagira ingendo nyinshi cyane amanama menshi cyane mugabo Imana ishimwe byarashobotse none raba
ni nyuma y'imyaka rero 12 mutubwiye haba mu Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu mabanga yo kuyobora igihugu c'Imana mu butumwa bw'ungungire ni kimwe mwama mwibuka co bacara bashitse ku mutima kikabanyuraga musenye aga telefone ka musenyeri Simon Ntamwana karavuyemo ariko muhinga bw'ivyuma babidufashijemo basubire bamuturondere turiko tuvugana haherereye i Vaticano muri kano kanya yagiye mu tumwa bw'ibi bwa misi yose baramuturonderera kugira ngo agaruke atwishwe kwibazo bitandukanye dufise n'ivyo namwe bwe mufise kuri Facebook yacu mukamuri ko muradukurikira mushaka guterera ivyumviro mushaka kubaza ibitandukanye muturungikire ama numero yanyu ya telefone mubicishije kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu turarindira ko muhinga bw'ivyuma batugarukiranira musenyeri Simon Ntamwana kugira ngo abandanye atwishura utubazo dutandukanye haba mu vyamuranze mu buzima bwiwe akiri mu mabanga atandukanye yajejeshejwe na Eklezia Katolika mu gihugu c'u Burundi yanavyivugiye muri Republika Demokarasi ya Congo birumvikana ko hari byinshi yagiye acamwo hari politike zitandukanye z'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Ubuseruko byose turaza kubigaruka ko aragarutse ku murongo wa telefone musenye Muratu ego muratubabarira ivyuma ntibisezerana ariko ndanasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika sinzi ngene byari bigenza ariko ni byiza ko mugarutse ariko ndavuga nti muri iyo myaka yose mwaciye muhaba mu Burundi no muri Republika Demokarasi ya Congo birumvikana u Rwanda mwarahakure n'ahandi ni igiki cabanyuze cabashitse ku mutima mukavuga muti iki kintu muri no myaka namaze ndongo igihugu c'Imana sinzovyibagira
burya akarere ka Afrika yo hagati karafise uburyohe bwako cyane cyane mu biraba ubuzima bw'Eklezia Katolika nibwira yuko ako karere kari mu turere twa Afrika twagize bakwiye by'umugisha w'Imana karonka abantu benshi bakira neza Ekleziya Gatolika haba muri Congo iharanira demokratike demokrasi haba mu Rwanda haba mu Burundi abakristo bagatolika nibo benshi niho rero icyampimbaye rwose mu buzima bwanje kwabaye guherekeza ba Kristu mu kwemera kwabo kwatumye bamenya ingene iteka ry'umuntu ringana ingene ryotezwa imbere ingene twagenda turagitwara ariko kubuke uko bwije icyo rero kiraheza kirampimbara cyane ari nacyo cyagiye mu mutima mu ntimatima y'ubutumwa bwanje kugerageza gukomeza iteka ry'umuntu umuntu rero umuntu nk'uko tumusanga mu ijambo ry'Imana ngiyo indoto namye fise ngiye intumbero n'uno munsi ngumana mu mutima wanje kugira ngo ndabe ko uwo muntu twumuteza imbere twumwubaha twumukunda ukabwiriza gukundwa ntiduhave tumwitiranya n'ibindi ntiduhave dukurikirana izindi nyungu ataco ziri buzanire koko abantu atari mbere ukubaryanisha
murakoze cyane
uko dushobora kubibona
ego murakoze cyane Musenyeri Simoni nta mwana mu nkundire gato nkubitire ku mirongo ya telefone hari abanyagihugu bafite tubazo bibariza turakira Izaha ikaze ku juri ya Amerika Izaha uratwumva
ndabumva neza cyane ndi muri Kenya
ndobi yego akabazo kawe
ikibazo cyanje kijyanye ngomba kubaza nyakoba wa Musenyeri Nega Burundi kuvaho jewe mbizinyaka 22 ni donke mbizinyaka 35 y'amavuko ubitanzwe dushaka kumenya Burundi buriko buvahe bujahe twebwe kubajene biki gitu ku myaka dufise n'ubuzima buhanze igihugu uno munsi wakoze ikibazo cyane n'iki
Isaake aho muja naho muva ubiruranishije mu kimu byo kwemera Imana canke mu cyari gisata
Monsi kurira neza gatoyi mukambwira ikiganiro aho kivuye naho gishyize ubugene kugira ngo
yariko aratubwira bimwe mu byo yashoboye kurangura mbwa wibaza yuko akabazo ka ushaka kwa kwishura aruranishije kuki wifuza ko akabazo kawe Musenyeri nta mwana kishura aruranishije kuki ubukunzi mu bwahe bwo kwemera bwa politike canke bwige
bukwemera mu kuri Ekleziya Gatolika turavye itangazo Ekleziya Gatolika yasohoye
urakoze cyane ngira umunsi mwiza telefone yewe yari kuri anatume na matwi turasaba imbabazi nimba namwe byababangamiye mu matwi Musenyeri avuze ku itangazo ryasohotse ngira yavuga rya tangazo riheruka gusohwa n'inama y'Abepiskopi Katolika mu Burundi aho berekanye ico uko babona Uburundi ubuzima bw'Uburundi mu bisata bitandukanye ubutunzi agateka kazi na muntu n'ibindi si mu mwishure uwo mukunzi w'ijwi rya Amerika amagari muri Kenya
iteka ry'umuntu iteka ry'umuntu kuri twebwe umuryango w'Ekleziya Gatolika nagahambaye iteka ry'umuntu ntirishobora gutandukana n'ukwemera kwiwe mbere uko kwemera naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika naho kutoba ukw'Ekleziya Gatolika niyabwo umuntu yemera Imana akemera yuko ariyo ndemyi nuko imuha ubuzima atariwe ariko ari ikibanza hagati ya bene wabo mugabo agisangiye nabo kuko Imana yabashatse bombi yabakunze bose iryo teka rero iryo teka niryo nshatse kukwishyura ku mugenzi iryo teka nta ushobora kuri komakoma nta urifitiye nta ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza bwo kuriraba ijisho rihiritse nk'uko umengo niwe arigaba ego abantu turazi twese yuko babanye bashobora bashobora kubwiririkanya bagashobora gushika ku neza ibahuza nk'uko kandi bishobora kubangira kuri uko kubwiririkanya ugasanga bararyanye mu gihe rero bibashikiye nongaho iryo teka niryo baza bagarukira naho twaryanye naho twagiriraniye nabi tugaruke n'ingoga kuryubahiriza kurikunda ni naho mbere dushobora gutezanya imbere nk'uko umuntu wese abyipfunza.
Iryo teka gifashe gute kuganyu ga Musenyeri mu Burundi ariko yegereza amatora muri 2025-2027 tugarutse muri rya tangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu gihugu cy'u Burundi kuganya iryo teka gifashe gute?
Nibwira yuko tugenda natwe dutera imbere mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa nk'uko n'abakurambere bacu basokuru ba nyokuru bagenda barabitureresha babirereshe abaje imbere yacu bakababwira neza yuko umuntu ariko atihabwa. Icyo gihe rero umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa mu burenganzira bw'ukubaho akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyarota nawe kugira ngo amererwe neza nuko mu kugenda afise ibyunganira iryo teka aho hose ari mu kumubungabungira amagara ari mu kumusigamira utwo atunze ari mu kuduteza imbere ari mu kibano cyiza ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera rya teka. Mu Burundi rero hariho ibibi birikomeretsa hari abarikomeretsa bari mu kibano gisanzwe naraye numvise yuko hari abantu babiri bapfuye bakurikirana muri komine Bugendana bishwe kandi ari abo muri CNDD-FDD byarambabaje cyane kuko narinda bazi kumva yuko bishwe gutyo jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana tukiri mu ishamba itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira birakabura ibyo nyine nibyo bitobaye. Ariko kandi no mu ntwaro turabona abirekura bagaheza bagaciba bakagirira n'aba babanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana nuko bakabakanga ibyo rero nabyo nyine biratuma rya teka ryononekara ni nacu abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukuri nde dushobora kunumba cyane cyane abantu bagiye gufata ingingo zihambaye mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri ziraba ugutwara igihugu cyacu byoba byiza babimenye kugira ngo babihubure kandi nibwira yuko aho kubwanje baragize neza cyane kutwibutsa icyo dutegerezwa kutwibutsa icyo twogwanira aho twoba turi hose baba rero abatwara baba batwarwa nibubahe iryo teka ry'umuntu mu mpande zaryo zose niba mbere gushika naho n'ubu batiyumvira kumwe badashobora kumuryagumba ngo nuko batiyumvira kumwe kuko aho tuzatubwo turakomeretsa ya nama twigira yo kuba abanyedemokarasi yo kuba yuko soneranira mu kugenda twubahiranira ivyumviro byacu bya politike.
Yego. None ga musenye kuri byo byose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa ku rutoki n'inama nkuru ya Episcopi Katolika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro yayo mabi atandukanye Burundi bwagiye buracamwe n'ubu mukaba muvuga muri Kiliziya Katolika ko akihari ari kintandaro niki
Emre kubganje narabivuze harashize utusi kubganje nuko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cyane cyane usanga ariho ariho baduha ako karorero kukuryanira amatungo kukusenekera kanaka kuko yobafise utuka twinshi cyane utundi dutungwa twinshi ugasanga turamukuye ku musozi kubera ko dushaka ko dutabikira muri iryo tunga ryiwe kandi tugira tuti akabandanya haryo azoturushishwi azoturusha igihagararo zewe nabanye nabanye politike kugira ngo 80% ku ijana mu bategeka kandi kuva kubo hejuru zengira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno Burundi nacyo kikaba igihugu giheka abana bacu bose kibagaburira neza kibitwararika bose atanumwe avuyemo uko kwikunda rero uko gushaka kurundarunda amatungo ngo aze wanje honyene kumubanyi ntagende kururi ya wundi kumutumba ukurikira ntihagire ikiboneka kimuhiteka ivyo iyo nyifato niyo je nibwira ko yadukwegeye amabi yose tubona mu Burundi.
Murakoze ku muco muduhaye dusubire ku mirongo ya telefone twakira Jean Pacifique. Jean Pacifique ikaze nawe dusangira ikiyago na Musenyeri Simoni Ntamwana yaduteye iteka yo kuba muri sanga y'uno munsi. Uhereyega Jean Pacifique.
Mwerewe neza mpinda baramutse ngwa Zambia mugwa mukuru wa Rusaka.
Akabazo kawe?
Akabazo ahubwo nanungo ka akabazo ahubwo nashaka hanini nange icyumviro cyangwa igitekerezo cyanjye icyumviro cyanjye cyangwa igitekerezo cyanjye mfite ubwo igihugu cyangwa kugira tutabikanye ubutunzi bwacu bw'igihugu twakumvikana nyine ukuntu cyo kwitangira kuko byose ni ibyacu nta kuvuga ngo bariya ngo bihererekanye bonyine cyangwa abanabo bihererekanye bonyine ni nabo tubate kungurana ibitekerezo kuko umuntu umwe ari we afashe ikintu akakiyerekana wenyine usanga nta kintu ari gushika ariko bibaye ngombwa ko babisangira bose tanga ibitekerezo bagenda bungurana ibitekerezo bagatanga ibintu biri kugenda neza.
Urakoze cyane. Urakoze cyane Jean Pacifique ngaho muri Zambia. Jules nawe uratwumva? Jules uratwumva? Jules mwinga bw'ivyuma bariko baragerageza kumva ko Jules bumwumva. Hanyuma rero ga Musenyeri tugarutse ku vyo mwariko muravuga uno munsi mu bindi vya bigihanze u Burundi mwibaza yuko amacakwiri y'ubwoko ari kimwe mu bibazo bivugwa mu Burundi canke ico kibazo co caravuyemo ntikiri muco twokwita ikibazo kifatika kihari
kubwanje amacakubiri y'ubwoko azanwa n'icyo mbejeje kuvuga kwa kwikunda kwa gushaka kwigarurira amatungo dushoboye kugenda turayora mbere binaciye no mu busuma kenshi kuko twarabonye abatunze abatunze mu mwaka umwe mu myaka ibiri bari mu butumwa bwo gutwara ugasanga bamaze kuronka miliyoni miliyardi kubera ko nyine biba biciye mu nzira itariyo. Niho rero uku gushaka kuyora amatungo gushaka kuyiherereza ko jyewe jenyine bica binyosha kuronka akagwi k'abagenzi twubwiririkanya kugira ngo bya bindi ntibintakarane kugira ngo bya bindi sindabisamaremo ni kuri yo kugenda gutora mwene wacu cyangwa imubyaranje cyangwa umukwe wanje n'ibindi mwene ivyo ugasanga rero babandi bagiye gutorana batyo bakurikije amaraso yabo bakurikije amamuko yabo ivyo bigaca biba urudubi abandi bakabona yuko ari umugwariya wagiye hamwe cyane rero mbere ugasanga bagize bati babandi nabakomoka kuriya mundu ibyo rero bigaheza bigakomeza bigatuma abandi biyumvira yuko yoba ari amacakubiri ya moko kubwanje ayo macakubiri ya moko siyo ari intandaro y'uburyarya buri mu Burundi eka je nibwira ko ayo moko atawoza kuyaryanira ko azi neza yuko atayihaye azi neza yuko twese tuvuka nkuko wa mutunzi Yobi yabivuga tuvuka turi gusa turi mburungu ababyeyi bakatwambika nuko utwo izo bafise hanyuma n'igihe dupfuye tugasubira inyuma emwe ata manoti badusasiye no kurida akaguma ngaho none rero ngazi neza yuko twaramuka dutegereye yuko ibyo tunga ibyo byiza biri mu Burundi byosangirwa bigaheza bigashika kuri bose no kuri Uburundi bwotekana Uburundi kandi bwotera imbere n'ingoga ugasanga turashoboye kunganira igihugu kizima mbere n'amakungu agaheza agahimbarwa no kubona umutahe wacu boneka
hama utwo tunenge dutandu kanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ndaziko mu kwa gatatu abepiskopi ba Kongo b'u Rwanda bahuriye mu Burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara Burundi n'u Rwanda ni baraba abanyagihugu abakristo bariko bara habonera makuba kandi ataribo navyo ivyo bintu mubivuga kwikiga musenyeri gushikaho byanka kumubanya banano yundi imipaka ikugagwa bikaba nkico mwise urudubi niko mwavyise
emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu nyiricubahiro Evaristo General Evaristo Ndayishimiye yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u Rwanda n'u Burundi ati umubanyi araryoha ntakumwiteranya ko niho rero je nugira nti iryo jambo yavuze egome nibwira yuko ridutuma twipfuza yuko ibyo byabaye by'ukugara imipaka byotezura n'ukuri byaragiriye nabi abantu batari bake b'abanyarwanda bigira mu Burundi b'abarundi bigira mu Rwanda bakagaruka bose bakaza basumye kugira ngo bateze imbere utwo bariko barakora kandi boroherwe nibwira ko icyo kintu nkuko twese tubyipfuza cyo koroha maze ibigora nyebyukuri bigaheza bikaronderwa iyindi nzira iyindi nyishu atari ukugara amayira kandi tuzi ngene amasumo yama ari yamari kumubanyi kuko nyene ari umubanyi azi neza icyo nandi makeneye nkuko nandi mbanzi cyakeneye duheza tukagenda turaguranana tukagenda turasangiza nyo twe dufise icyo gituma rero nico choheza kika kikoroshwa ego byabaye ku ruhande rw'i Burundi umuntu agenda mu Rwanda ashoboye gushikira yuma ashoboye gushikira iyo mipaka barugururirwa hanyuma akagaruka mugabo nibwira yuko n'u Burundi bwo turonderera uburyo twoshobora kukubitira muri icyo gihugu tutarinze gutama.
Murakoze twakire Olivier ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Ego murakoze.
Uherereka Olivier?
Jeho merereye mu Kinyinya.
Kinyinya ni muri mu ntara ya
Bujumbura.
Akabazo kawe rero kwa Musenyeri Simoni Ntamwana, Musenyeri mukuru.
Mbanje kumuramutsa Simoni Ntamwana.
Arakumva.
Nataka kuba
ego
ikibazo cyanje kihagaze uko ndashaka kubaza Simoni Ntamwana timbe uko gwiki ni giki yofasha leta ya kinogihe uburyo urabona imipaka ya rugawe yitwaje umubano mubi ni giki yofasha kuburyo twebwe abanyagihugu tutezurigwe nuko kuno vuga imipaka ni giki yohanura leta kugira inkumbe kuko isanzwe tuzi yuko ari n'umwesiko mukuru anahanura ikumvikana.
Ubwo ntiyaheje gutanga impanuro ga Olivier bava umusubiza inyuma reka ndagutse
kubivuga.
Yego, aruheje kubivuga.
Nari mbeje kubivuga nibwira yuko ikiganiro ciza coza hagati yabo badutwara abi Rwanda n'abi Burundi ntende umva yuko twoshobora gushika ku nyishu nziza ego muri kahise turashobora kuba twara twarahemukiraniye muri utu muri turiya kandi bitavuye byanse bikunze ku mutima mubi nico gituma nibwira ko ikiganiro ciza cyoshoboka ntidusiba kubihanura ntidusiba kwerekana ingene ikiganiro umwe n'icyo gishika ku neza n'ingoga ugusumba umukazo ugusumba uko kwiyugarana ku Burundi bw'iki gihe hambavu y'u Rwanda nk'uko n'u Rwanda buhoro buhoro guhava rujya ruti nanjye niyugare maze ngaho turi abantu twogira tuti twarabishanije imigongo barabishanije imigongo imwe baba bashaka nyene kumarana nta kundi baba bashaka kuvana mugabo simbona ingene umuntu yotera u Rwanda ngo arushire hariya cyangwa Burundi ngo arushire hariya ngo uzahambavu y'u Rwanda ahubwo ko turi kumwe turondera uburyo bw'uko uko Imana yatwiterekeye hamwe kubandanya tuguterera mbere kukabakwiza gusumba.
Musenyeri, muvuze iby'u Rwanda n'u Burundi, muvuze mwebwe abavuga abanyagihugu niki nje niyumvira ba Barundi bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda, harabari Mahama, harabari muri Tanzania, Zanduta na Zande, kiriya kibazo coco mukivuga kwikije impunzi z'Abarundi gikwiye gukogwa nicahe kugira ngo batekanirwaho bari bashore gutahuka mu gihugu cyabo.
nukuri impunzi ariyo yose uri yagiye ejo iragiye hijya ejo numuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakeje we narabiboneye ahimahama narababonye nuko aho zandutaza zamutabira naragiyeyo nuko narababonye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaronse ubuhungiro hariya bagashikayo mbere bagahabwa n'ubwenegihugu buriya aho wavukiye emwe hamahagoye hamariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nicyo gituma rero impunzi uko zoba ziri kose bozorohereza kugira ngo zigaruke mu Burundi kugira ngo ibyo bishoboke ku ruhande rw'Uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye nibahave baza biyumvira ngo turagowe nitwashika nkuko kandi nabo nyene mu mutima boza bagira bati twebwe dutahe tugende dufashanye n'abariko baratwara igomeye aho twavayo byari bibi twahunze icyagira kitugirire nabi bagaheza rero bakaza batekanye muri iki gihe ndabona yuko boramuka baje nawe nu amakungu arabibona n'abandi bari mu Burundi barabibona boshobora kuvuga bati nimuze tuzobakirana umuvukano tuzobakirana kubategera yego turabizi ingene intwaro y'imigambwe yamimeze uyu munsi umugambo wose ugira uti noronka abanywanyi noronka abiyongera mu banje nako kantu kariho mu Burundi cyane cyane imbere y'amatora ivyo vyose niho biri mugabo je ntivyombuza ko nigarukira n'umutima utekanye ku ruhande rwabo nabo babakiriye hariho ikintu cyiza nibo barungika babirukanye nibo barungika babaranduriye kutu uduhema bari bashobora kuba barihishijemo bobafasha kubitegera bobafasha kubona yuko ari ikintu cyiza cobashikana iyo baje bava mugabo kandi udashaka kuza akoroherezwa n'ibyo bihugu byamwakiriye cyanjye bikamuronderera aho yoshobora kwakirwa wewe yibwira yuko ashitseyo yomererwa neza
amakuri babandi nabo baciriwe uwo guherayo aho mvuga babanye politike bagirizwa ibyo mu 2015 kuba bo barahatse kugira uruhara mu ihirikwa ry'ubutegetsi bwari buhari ico gihe nabo ubutumwa busa nk'ubwo turungitse mu makambi cyanke buratandukanye
bushobora gutandukana gatoyi kuko abo bari indongozi ariko rero naho bari indongozi nabo nyene ibikoko by'ukwica nibwira yuko nabo nyene bagifise agatima keza ko gukunda Burundi nacyo gituma mbere iyo bari bumvise yuko bimiriwe noneho baca bashangashirwa bakagira iyo mirwi y'ukugwana mugabo bo kumva yuko batimirwa bo kumva yuko batarabwa ibi boshoboriye kuza n'amahoro ariko ndanze neza yuko amategeko y'igihugu kuri bene kuyashinga no kuyubahiriza bagira bati ibyararenzwe ko niribanze risubizwe mu buryo jewele nga gira ni nukuru uru jero ni habuze uburyo bwo gushika kuciyumviro ciza kuciyumviro cotekanya uwo yagiye ahunga ibyari byabaye nk'2015 nibwira yuko yogaruka abo bamwakira nabo bagaheza bakamwereka yuko atagenda ashikira mu munyororo akagenda ashikira ukundi kuburagizwa icyakora icyo yipfuza bagaheza rero bakabishyira nanone mu nama ugira ngo n'ubwa mbere uwo yakoze ikibi ashobora kugira ati n'ukuri ubu ndategereye ndashoboye gusaba imbabazi ndashoboye kuba narihenze mugabo uko kwihenda kwiwe bigweza ngo kumuheze mu gahinga uko kwihenda kwiwe ntikumugira umwasi w'igihugu ubu no mu myaka yose ntabiba na gatoyi.
Murakoze cyane ku nyishu zanyu. Turasubira kuri telefone twakiraga kwavuga kwa ikaze ku ijuru rya Amerika uherereye hama kabazo kawe kwa Musenyeri Mukuru Simon Ntamwana. Urakoze gakwavu ngaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza. Muduge ku ijambo Musenyeri.
Uburenganzira twebwe Ekleziya Gatolika dufise bwo guhamagara bene wacu aho turi mu gihugu kimwe turimo ngo tubakebure suko tubarusha ubwenge oyaye suko kandi twoba tubarusha inguvu zuko batakuzuku dushobora kubakubita ku munwa yibambewe. Uburenganzira dufise si n'ubwacu, uburenganzira twebwe dukoresha twebwe twirukira nubwo nawe wega kwavu ushoboye gukurikiza n'iryateka ry'umuntu ndakubwira yuko ribwirizwa kubahirizwa ribwirizwa kugirirwa neza umuntu ntiyigere ahungabana mu iteka ryiwe. Iyo rero tubonye ibintu birihungabanya imwe uwo ariko arabigira twebwe turasubira tukamuvumira akaguhe ntiwane tuja kumupfunga ntituja kumurega handi mugabo twifashe ruto mbere turaheza tukamubwira yuko iyo nzira ariko aracamwo itoshoboka gutekanya we n'uwo ariko aragirira ibyo ariko aragira. Twebwe rero dufatira ku iteka Imana yaturemanye ku ijambo ryayo ku ijambo Ekleziya Gatolika igenda irigisha abantu kugira ngo bashobore kurangura gutegekanya umubano mwiza umubano bateza imbere bose.
Urakoze imbere yuko muca mwishura kuri
kagirango zindi
yego
nizo ngwano zindi rero ikibazo cya kabiri niyumvirize umubyeyi wacu papa wewe ashinzwe kugenda aracebura amakungu n'ukuri ntiyigeze abiteha yaragerageje uko ashoboye kose, afatiye nanone kuri iryo jambo ry'umukama, afatiye kuri iryo jambo ry'umukama ritubwira riraba iteka ry'umuntu. Nta bindi twishimbirije.
Murakoze cyane. Hama gamusenyeri, sinzi ko murabyumva, hari n'abaca bagira ko bavuga ngo muri ivanga muri politique mvuzemo ni Ekleziya Katolika muri rusanga. Umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi murabyibuka warababwiye muri 2015 nyuma yaho irasubira babwira uko gukemura niko bafata nko kwivanga muri politique canke politique irajamwe mu byerekeye ku kugarura intama z'Imana.
Nashaka kubabwira yuko atabuzima bw'umuntu, nta buzima bw'umuntu na bumwe na ruhandi na rumwe rwabwo rutinjira mu maso y'Imana, rutinjira rutamurikirwa mu ijambo ryayo nta na rumwe. Kuko izo mpande zose umuntu agenda aracisha mu buzima bwiwe zose zikomoka mu ngabirano Imana yaduhaye, ingabirano y'ubuzima. Ubwo buzima nabwo bukaba bubwirizwa gutunganiriza isi, gutunganiriza abantu mu byabo byose. Nicyo gituma rero iyo Ekleziya Gatolika ivuze ibiraba politike bigoramye, nuko biba mbere biriko bironona politike, nuko biba biriko biratukisha politike. Erega ikintu cyose umuntu atanguye kwihendamo gisha cononekara. Bwa buryo bwo kwihenda umuntu aba agomba gukoresha buraheza bugasubiza inyuma ineza ari kuboneka mu byo yipfuza. Nicyo gituma rero na politike arantegera neza n'ubundi wese antegere neza, na politike ni igice cy'ubuzima bw'abantu kibwiriza kumurikirwa n'ijambo ry'Imana. None umukama Yezu Kristu siwe atubwira ati mwebwe muvukana mwese. None abavukana babiri tubabone bariko bararandagurana, tubabone bariko baratuma umwe ahunga uwundi, uwundi asigara yicaye kutwo wa wundi wa mbere yakora, duheze tunume, ntibyoshoboka.
Yakoze. Twakire Didier ku murongo wa telefone. Wundi Didier, ikaze ku ijuru ry'Amerika, aherereye hama kabazo kawe.
Murakoze gose, ndabuhaye mwiriwe kandi ndahimwe cyane gose. Nyiri cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, ndahimwe gose no kumva mwashoboye kumutumira. Sinza guteba, ubwa mbere kwari uko gukenguruka ku mpanuro nyinshi numvise yamaze gushikiriza ngaha anye. Mbere nshima n'inama yawo ibahuza impanuro bama batanga, izo turazikurikira cyane gose. Nyiri cyubahiro Musenyeri Simoni Ntamwana, hari icyo yavuze mu ntango kijyanye muri ko muramubaza ubuzima yabayemo kugeza uyu munsi ari mu karuhuko k'izabukuru. Hariho kimwe yavuze umutango w'abihebeye Imana, harimo abafurera, abasaseredoti, ababikira mbere n'abakristu barayiko. Ibyo ndabikurikira gose. Yise abuzuriza Imana bigisha ubutumwa bwo gusubiza hamwe no kurekuranira. Ikibazo cyanje, hariho umugwi w'igihugu witwa ngo wo gusubiza hamwe no kurekuranira, donc kumenya kahise ijya CVR. Ndashaka kumenya niba ubwo butumwa bwa nyine cyubahiro uyu mwepiskopi basangiye nabo bandi bihebeye Imana yashyizeho umukame ufashije gutora bamufata ubwo butumwa, hari icyo baheza kumbure bagakora na zaba n'impanuro batanga n'ijya CVR. Ibyo ndabivuze kuko nigeze kubona igihe kimwe Musenyeri Simoni Ntamwana nyene hari ahantu yagiye ari kumwe nabo muri CVR bagiye guhezagira hantu hatawe abantu bishwe muri ya myaka yahera nicyo kibazo dushaka kumenya niba hari ico baheza bagafashanya n'uyo mu gusevera
urakoze cyane Didier ugira umuse mwiza Musenyeri Simone nta mwana akabazo ka Didier gukorana kwa Severa no muryango wanyu wabihebeye imana uvanzemo abapatira afurera n'ababikira kugarukira he kumeze gute
twebwe turi umugwi ufatanye n'inkuru nziza y'umukama Yesu Kristo nabo bakaba umugwi uhagurutse uvuye mu uvuye mu cipfuzo cagiye kirashikirizwa n'abanyepolitike urabumu badutwara n'abandi babatanze imbere kuko uyo mugwi wajuva mu mwumvikano wi Arusha niho rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri niho rero nibwira yuko intumbero twembi tugenda dukurikirana zirashobora kwegerana zirashobora kumurikiranira nkako ukurekuriranira ukuri n'ukurekuriranira uwo mugwi washinzwe na leta uriko urakurikira n'ukugerageza kumenya ivyabaye mukuri kwavyo uhejeje kumenya ibyo byabaye mu kuri kwabyo uheze rero uduhamagare twebwe byabaye ko twebwe byabereye byabereye imvo y'umubabaro muremure n'ubu ukiriho mbere uko umara iyo myaka niko uba munini gusumba niko uzogora yuko bawukura mu mitima y'abantu hanyuma rero gutyo tugashobora gushika kukurekuriranira kuko tumenye ukuri kuko tumenye wagiye aronona kandi uwo yagiye yonona kuko nawe yamenye ukuri ashobore kugira ati n'ukuri ndasabye ikigongwe Uburundi bwavyaye ndasabye ikigongwe Abarundi bose bababariye muri icyo gihe kuko abo bari kubarondera ukuri bazoheza bakagerageza bakerekana ingene ibyo byabaye bitabaye gusa kuri kubahutu cyangwa kubatutsi bonyine ukwabo byongeye kuraba cyane nabonye ibyagiye biraba nko 93 n'ubundi ako gatima kace kagaruka niko zewe nagenda bibona ugasanga amakaritie arugaye ibujumbura umututsi ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abahutu canke umuhutu ntagereyo kuko abiyugaraniye ari abatutsi ivyo bigaca vyerekana ingene uwo mugwi wabo ubwirizwa kutwereka ingene abahutu n'abatutsi bombi nyene bagiriwe nabi maze naho boshika kuri vya bindi bita genocide bakagira bati imwe muri iyo honyabwoko harimo abahutu harimo abatutsi icyo gihe kandi bose nabukubahwa nabukugirira neza ariko twebwe abuzuriza amana twebwe duhagarara kuyindi ntumbero y'ijambo ry'Imana ubwo nyene ijambo ry'Imana naryo ntirindira yuko tutirinda guca irya nino turaba uruhara rwa kanaka n'urwa kanaka oya niturinda kuja muri kuja gutondana ivyo byose igicumuro canje nacumvise naho ntogenda kukirata ndashobora kugisaba ikigongwe kandi naho nyine nkumvirwa
ego mbega musenye muri 2015 tugarutse muri bimwe bya twe ko turavuga ingene igihugu aho kigeze naho cavuye mu mvuru zo kuyamiriza ikirengo cha gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza mwarumvikanye muvuga ko abarundi batarabaja ni naho havuye icivugo gifatwa nk'ica batavuga rumwe na leta y'u Burundi bavuga ngo sindumuje ubuja mwase kirya gihe bimeze gute ubu nta icivugo cyacacake ndi ngene canke byarahindutse bivanye n'igi
yajewe no kuri sindumuja jewe sindumuja jewe nzogapfana nashaka ariho mbere yuko n'abandi bose n'abantu bose banyotewe ukwishyira no ukwizana batagirwa abaja atamuntaza abategeka abategeka ikibonekeza yuko atari cyo noneho ibyo byabaye mu bihumbi bya 15 babishize imbere y'abandi bashingantahe atari ababa mu Burundi nguko kwa bo bepiskopi barerekanye yuko iyo icyo kiringo kigira gatatu nyine cyubahiro no kwigendera Perezida Nkurunziza yarondera akari kugishikira buri ubwo buryo nico gituma rero nuno munsi nibwira yuko kitari gushikirwa muri ubwo buryo naho yashubiye gutwara si kuvuga yuko yatwaye afatiye ku ngingo itunganye ika ni nacyo gituma twebwe inama y'abepiskopi twaciye mbere dusokorora akarenge no mu matora yakurikiye kuko nyine tutashaka kwishyira ku iryo tonga ry'ikintu twabonye neza twahavuye tugira tuti si byiza ko tuja gufasha muri ayo matora adatumbereye icyo ibwirizwa shingiro ryacu ryasaba abagiye kwitoza niho rero nibwira ko nuno munsi naho byashobotse bikamara icyo gihe cyo kuvuga yuko byari mu kuri oya kwese turazi yuko umuntu wese ashobora kwihenda mugabo ako gato wikeza kaje kujana nuko kwihenda kagashobora gutuma ikintu kiranguka na buhoro buhoro we naho gitaje ngo kiranguke nkuko abantu bose bari babyiteze
Musenyeri mukuru Simon Ntamwana turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro ndabisabire mu minota ibiri mugire ubutumwa mu impande zitandukanye abanyagihugu inzego zitandukanye Burundi mu Rwanda kuko twaciye hirya no hino ibyo bihugu byose mu karere kugira ngo muri 2025 Burundi bugiye kuja mu matora na 2027 bizoshika imiti mitekanye ya mipaka yarugurutse n'ibindi bitandukanye twavuze akajambo mutekere abatwumvise tuhede kubategetsi gushika ku kuba nyagihugu tugaca muri za mpunzi nabihebe imana nakahe
emujewe mbona ari jambo rimwe yemwe mbona ari jambo rimwe noguma ko kandi ndamutse ndarigumye ko ndamutse ndariranguye nta rindi shano ryogwa ku gihugu cacu nta rindi shano ryo giteranya n'ibindi bihugu tukaramuka twebwe tugiye dutengatiye neza iteka ry'umuntu ineza ry'iryo teka ineza y'iryo teka ndatse neza yuko iyo turi hose icyo dukora icyo aricyo cyose kikagenda kivoma ineza yobera iryo teka hose tuzoheza dukundirwe tuzoheza tworoherwe n'abandi bantu bazotwunganira kuko bazoba babona yuko turiko tuja heza
murakoze cyane cyuti bya Amerika.
Ego Musenyeri Simoni nta mwana twihuta ko mwahoze mutwara diocese nkuru ya Gitega iri kumugwa mukuri ya politike y'u Burundi mukamwarigeze no gutwara inama ya Episcopi Katolika muri ico gihugu ndetse no mabanga atandukanye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Twashimire cyane kuri kano kanya mwahaye ijwi rya Amerika. Ejo nitwongera kudodora haba muri Gitega canke Vatikano aho muri turiko turayagira muzo twitabe nkuko mwabikoze no munsi.
Murakoze cyane mukuri nzobigamburuka nzi neza yuko ari ikintu gishobora kunganira bene wacu nzogikora n'umutima wanje wose.
Murakoze mubandanye mugira karuko keza kizabukuru.
Murakoze.
Ego. Akarino ngaha rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika duce dusozerera ikiganiro muri isanga cuno munsi mwakoze kudutega biri. Ikiganiro muri isanga mwagiteguriye umwongera mugishikirizwa na Diana Nini Nahazwe nariko ndakiremesha ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika. Reka nshimire abakunzi batanze ivyumviro abatwandikiye kuri Facebook tutashoboye guhamagara kwera kanya na matelefoni ya gera duciramwe muradutunga ariko kino kiganiro mukanya muraza kugisanga ku mbuga ngurukana bumenyi zacu YouTube ni VOA radio yacu na Facebook turakibashiriraho mwinga bw'ivyuma. Nshimire abapfasoni babiri twariko turakorana ni ingenieur Saida Hamdum hamwe na Nadia Ta. Twese tubikebanuriye tuyifuriza kugira ibihe byiza mu byo muri ko murakora mu mutwumviriza aho muherereye ku mice ine igize isi yose ahanje turongera makuru ari imbere.